radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 93 n'ibice bitatu i Karongi na FM 104 n'ibice bitatu i Kigali, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Abanyamategeko bishyize hamwe baburanira abanyamurenge, abahema n'abatutsi bo muri Kivu ya ruguru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Batanze ikirego ku mugenzacyaha mukuru w'Ububiligi, barega umuyobozi w'ikigo cya gisirikare gishinzwe iperereza.
Watanze ikirego mu Bubiligi, turega Christian umukuru wa Demiap kubera itotezwa ikorerwa muri iyo gereza cyangwa muri iyo kasho de detention ikorerwa abantu bo muri aya moko bafatwa none bazira kubaremwe.
Innocente Ziryayo umuhuzabikorwa w'iryo shyirahamwe. Abagize inama y'abepiskopi katolika b'u Burundi, Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo bifuza gutanga intwererano yabo kugira ngo amahoro agaruke mu karere k'ibiyaga bigari. Ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Abanyamategeko bishyize hamwe baburanira abanyamurenge, abahema n'abatutsi bo muri Kivu ya ruguru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Batanze ikirego ku mugenzacyaha mukuru w'Ububiligi, barega umuyobozi wa Demiap, ikigo cya gisirikare gishinzwe iperereza, Christian Dayuera. Baramushinja urupfu rw'umunyamurenge w'umupolisi ufite ipeti ry'amajoro uheruka kugwa muri gereza. Navuganye na Innocente Ziryayo umuhuzabikorwa w'iryo shyirahamwe, arasobanura icyo bagamije.
Watanze ikirego mu Bubiligi, turega Christian umukuru wa Demiap kubera itotezwa ikorerwa muri iyo gereza cyangwa muri iyo kasho de detention ikorerwa abantu bo muri aya moko bafatwa none bazira kubaremwe. Havuye mu rupfu rwa bamwe mu mwe twababwiyemo, ariko ni harimo n'abandi witwa Thomas wahoze ari umupolisi mu majoro ikoma wafashwe azirukwa yaremwe ageze maratotezwa kugeza ubwo yapfuye. Rero uyu twaba twareze mu Bubiligi kubera impamvu uyu uhagarariye Demiap afite ubwenegihugu mu Bubiligi, kuko ubushize biragaragara ko bari bamureze, kandi uriya muhoza ari umuvugizi wa Katumbi nawe bamureze kubera ubwicanyi bakoreye umuvugizi wiwe, akaba rero amurega mu Bubiligi bishyikirije amategeko mu Bubiligi kubera ko afite ubwenegihugu mu Bubiligi.
None se mbere yo kumurega mu Bubiligi, uwo Christian Dayuera mwigeze mugerageza kumurega muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo?
Biragoye kuko twaragaragaje gutanga ibirego byinshi birimo turega babitapfira, turega ingabo za mwe za Kongo, ingabo za Kongo nyinshi, kuma hate speech n'amagambo ahembwa urwango n'ubwicanyi bwagiye bukorerwa nyuma. Kuva mu 2021 harimo ibirego twatanze kugeza uyu munsi, nta bushake na buke twigeze tubona Kongo igaragaza kugira ngo ikurikirane ibyo byaha. Rero tugerageza rero uzindi nkiko tureba ko zigira ubushake zibura zubarizwa uburenganzira bw'ikiremwamuntu, aba ariyo mpamvu twafashe icyemezo cyo kumurega mu Bubiligi. Ibyo bikorwa rero ni ibikorwa biri gukomeza byirepeta, bikomeza bikorerwa ubwoko bw'abanyamerika n'abatutsi muri Nord Kivu. Rero tukaba tuhaguruka kugira ngo twamagane ibikorwa, turega na bamwe mu bayobozi kuko biba babireba, biba babizi, kuko nibo bafata bakamara imyaka n'imyaka batabazwa, abavandimwe batababona. Nibaze nawe umuntu gufatirwa mu Minembwe akaje gufungirwa i Kinshasa, wafatirwa i Goma ugafatirwa i Kinshasa, wafatirwa i Bukavu ugafungirwa i Kinshasa, kandi aho se hari inkiko.
Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi yakomeje kuvuga yuko uwo barwana, uwo bahanganye atari abanyarwanda baba muri Kongo, atari abanyamurenge. Mwebwe musanga iyo mvugo ya Perezida wa Repubulika ya Kongo atari imvugo ihamye?
Aha, ntabwo ihamye namba, kubera ko uhereye mu 2017 ingabo za Kongo ndetse na Mai Mai n'ufatanye na Leta Tabara basenye imihana y'abanyamurenge igera kuri 400 isaga, barya inka zabo kumugaragaro yewe birasohoka no mu raporo ya UN. Ndibuka hari raporo ya UN yasohotse ngira mu 2028 z'ukwezi kwa 12 ivuga ko yemeza ko leta ya Congo ndetse na UN abyananiwe kurengera abanyamurenge cyane abatutsi ndetse n'abanyamurenge kubarengera umutekano. So iyo avuga ko ari u Rwanda kandi icyo nicyo nakubwiye ko atabona ko abanyekongo abanyamurenge cyangwa se abatutsi ari abanyekongo akabasosiya n'u Rwanda ntabashe kubitandukanya. Byaje gusakuza nyuma ejo bundi ya muventure witangiye 2022 cyangwa na rimwe niba nibuse neza, ariko twari tumaze imyaka kuva 2017 dutakamba tubwira leta ya Congo ko abanyamurenge bari kwicwa basenyewe ariko ntacyakozwe kugeza n'uyu munsi byarakomeje. Rero ibyo avuga nyine nabyo yabirimo irindi ubundi rwo kwivangura ko kugaragaza ko ibyo batuziza abadepite birozwa ko turi abanyekongo, nawe ntekereza ko ari muri yo langaje abagenderamo nubwo ubushize yavuze ngo abanyamurenge ni abanyekongo bamwe bayitaga ko langaje nziza, ariko ntabwo ari wabagereka abanyekongo uriya munsi basanzwe ari abanyekongo.
Innocent Ntiziryayo, umuhuzabikorwa w'ishyirahamwe ry'abanyamategeko, ndagushimiye cyane ku bwaka kanyuhaye ijwi ry'Amerika.
Urakoze cyane kuko mwaduhamagaye.
Urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwasohoye impapuro zo guta muri yombi Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu na Yoav Gallant wahoze ari Minisitiri w'Ingabo. CPI yasohoye kandi urupapuro rwo gufata umwe mu bayobozi bakuru umutwe wa Hamas muri Palestine na Tomas Kamilindi.
CPI yasohoye amatangazo abiri atandukanye, rimwe rireba Netanyahu na Gallant wari Minisitiri w'Ingabo wa Israel kugera ku itariki ya 5 y'uko kwezi kwa 11 turimo. Irya kabiri rivuga Mohamed Diab Ibrahim al-Masri uzwi cyane cyane ku izina rya Deif. Kuri bose uko ari batatu urukiko rutangaza ko rubakekaho ibyaha byibasiye inyokomuntu n'ibyaha by'intambara byakozwe muri Israel no muri Gaza byibura guhera ku itariki ya 8 y'ukwa 10 2023 kugera byibura kuri 20 y'ukwa 5 2024, itariki umushinjacyaha mukuru Karim Khan yashyikirije abacamanza icyifuzo cye abasaba kumusinyira impapuro zo kubata muri yombi. Muri aya matangazo yo kuri uyu wa 4 urukiko rusobanura ko abacamanza bose batatu nta n'umwe uvuyemo b'urugereko rwa mbere bahaye umugisha impapuro zo guta muri yombi Netanyahu, Gallant na Deif. Iri ya tariki ya 8 y'ukwa 10 2023 ni umunsi wakurikiye igitero cya Hamas muri Israel. Israel ivuga ko icyo gihe Hamas yishe abantu bagera ku 2,200 ishimuta bunyago abandi barenga 250 ijya kubafungirana mu ntara ya Gaza muri Palestina. Aba bose abishwe n'abashimuswe bavanzemo abanyayisraeli n'abanyamahanga. Nyuma y'igitero cya Hamas, Israeli nayo yagabye intambara simusiga muri Gaza ku itariki ya 21 y'ukwa 10 2023 ishaka kurandura Hamas burundu no kubohoza ingwate. Inzego z'ubuvuzi za Palestina zivuga ko iyi ntambara imaze guhitana abanyapalestina barenga 44,000 hejuru ya 1/2 cyabo n'abana n'abagore. Palestina ni umunyamuryango wa CPI naho Israel yo ntirimo. Ntinemera ububasha bwayo, ariko CPI yo yemeza ko ifite ubu bubasha ku byaha byibasiye inyokomuntu n'ibyaha by'intambara bya Israel mu ntara ya Gaza. Israel yaba cyangwa itaba umunyamuryango wa CPI. Urukiko ruvuga ko impapuro zishakisha Netanyahu, Gallant na Deif zifungiranye mu ibanga rikomeye kugira ngo rukumire icyahungabanya umutekano w'abatangabuhamya, bigamije kandi kurinda anketi zigikomeza. Rusobanura ariko ko byari ngombwa gutangaza icyemezo cyarwo kugira ngo abahohotewe n'imiryango yabo bamenye ko izi mpapuro ziriho koko. Israeli yemeza ko Deif ari we wateguye kandi ayobora igitero cyo ku itariki ya 7 y'ukwa 10 mu mwaka ushize muri Israeli. Mu kwezi kwa 8 k'uyu mwaka Israeli yatangaje ko yanamwivuganye. Hamas yo ntiyigeze ibyemeza. Mukwa chenda, umushinjacyaha mukuru wa CPI yatangaje ko yarimo ashakisha amakuru ya gihamya yakwemeza ko Deif yapfuye koko, avuga ko bibaye ari byo yahagarika kumukurikirana mu rukiko. None aracyamukurikiranye rero nk'uko izi mpapuro zibigaragaza. Ariko kana yahagaritse gushakisha Ismail Haniye na Yahya Sinwar, bombi bari abayobozi bakuru nimero ya mbere ba Hamas. Haniye yiciwe muri Irani, Irani ibegereka kuri Isirayeli, ariko Isirayeli ntacyo yigeze ibivugaho ku mugaragaro. Naho Sinwar wari wasimbuye Haniye ku buyobozi bwa Hamas, Isirayeli na Hamas bemeje ko koko Isirayeli yamwivuganye. Mu itangazo yashyize ahagaragara, Netanyahu avuga ko icyemezo cya CPI cyerekana ko irwanya Abayahudi, ibyo yise antisemitike mu Gifaransa. Naho Hamas mu itangazo nayo yasohoye yemeza ko impapuro zo guta muri yombi Netanyahu na Gallant ari intambwe ikomeye iganisha ku butabera, nubwo bwose ntacyo bizageraho niba ibihugu byose by'isi bitabishyigikiye mu buryo bushoboka bwose. Kuri iki kibazo cy'ububasha bwa CPI, nabajije Frank Mwine uko abibona. Mwine ni impuguke mu by'amategeko mpuzamahanga, akurikiranira hafi cyane iby'uru rubanza kuva rugikubita. Ubu ari mu rugendo rw'akazi muri Israel.
Abantu b'abayobozi b'inzego zikomeye n'ibihugu by'igihugu gifite n'abanywanyi bayifuti Amerika amahirwe ni makeya,
cyane cyane yuko n'uruya rukiko rudafite igipolisi rwitabaza ibihugu birugize.
Yes, niko bimeze byitabaza, ni nabyo nabonaga abanyamakuru bakomozaho batise ibihugu mirongo ijana mirongo itanu n'ingahe bya UN aricyo bizakora, nta ntwaro bafite nk'urukiko bazitabaza, abantu se bazabikora kuko kereka bagiye muri ibi bihugu n'ubundi kandi aho barabizi, ntabwo bashobora kujya mu gihugu kitari inshuti, bazakomeza bagende mu bihugu by'inshuti, ibitari inshuti bazabijyamo.
Urakoze Tuma Kamili, ndi mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Habagize inama y'abepiskopi gatolika b'u Burundi, u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barifuza gutanga intererano yabo kugira ngo amahoro agaruke mu karere k'ibiyaga bigari. Bahuriye i Bujumbura mu Burundi mu nama irangiza imirimo yabo kuri uyu wa gatanu. Musenyeri Bonaventure Nahimana, umushumba Diocese ya Gitega, akaba ari nawe uyoboye inama y'abepiskopi gatolika mu Burundi, yavuganye na mugenzi wacu Diane Nini na Hazwe.
Abepiskopi bahuriye muri iyo nama barabonye yuko kurondera amahoro muri kano karere ari nkenerwa, duhereye ku biko birabera mu buseruko bwa Kongo, aho ingwano igenda yisubiriza kandi yaje yiyongera no ku zindi ngwano zari zabaye muri kano karere, aho abantu bapfa abandi bagati zabo bakangara, ikakaba n'inkurikizi zituma abantu batabaho neza.
Ayo manama iyaheze muraheza mukegera abategetsi b'ibyo bihugu mukababwira ico mwafunditse, mubibabwira ijwi ryanyu mwibaza ko ryumvikwa.
Inama turimo uyu munsi n'umugambi itwafunditse kuwa mwaka uheze, ni inama ishize gutegura ingene twohava tukegera abarongoye ibi bihugu byacu kugira ngo tubashikirize ivyo abanyagihugu barimo, kandi na twebwe nyene tubavugira. Ubwa mbere twebwe tubabwira ko dushaka gutanga intererano yacu mu vyoba vyose ngo amahoro agaruke muri aka karere, kandi abo nyene tukabasaba yuko bokora ivyo bashoboye ngo umwumvikano n'amahoro biboneke muri ibi bihugu byacu, ababibamo nabo bashobore kubaho mu mutekano no mu mahoro.
Musenyeri Nahimana Bonaventure ntawuvuga amahoro ngo avuge iterambere ry'ako karere yirengagije impunzi zibarizwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi no mu Rwanda ziriyo. Ikibazo cy'impunzi muri izo nteguro zanyu murimwo murakigarukako?
Icyo kiri mu bidutuma tugira n'uwo mwitwarariko. Twese ikibazo cy'impunzi kiratubabaje kuko warote na abyo mkwezi kwa kandu kuma kweze kuja kugengeli mbonde ziri mbonde kwa Kongo tuwamu nigeni babayi honavi tuwamu nigeni batama shure ingene imidiango yote ibamu zabo bilinomu viduto matuwa na yuko itenewe gose yuko duheza tuwa ni amahoro kani zombonzi nazo zigashomo la gusubira iwabo nigeko kwa liyero tuiteguriye gufashanya na wose wabifise muruhara kuko nizo ngwano nuko mifazi daheze imbonzi nizishomora utahu kwa gusubiri iwabo kandi alicho cifuzo cy'ambere nazo
ikibazo cy'ababanyi batandukanye ibihugu bitandukanye nabo byo byugaranirana ko imipaka ga musenye
ego nico nyene muri izo nkurikizi z'imigenderanire tubwa yuko yari kwiye kunagurwa kugira ngo babone umwumvikano hagati y'ibihugu byacu uko ari bitatu tugasaba rero yuko ababirongoye boshishikara kuganira kugira ngo izo mbibe zugurugwe kuko nubundi amahoro niyoboneka abantu badashobora gutembera kuramukanya ngo baganire
ibibazo muriko muraca hirya no hino n'ibibazo bimaze igihe kirekire mu karere k'ibiyaga binini muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bimaze imyaka irenga 20 hagati y'u Rwanda n'u Burundi ho ni kuva muri 2015 icuka cabaye kibi hari cizere mu fisi nk'abungere ba Eklezia Katolika ku twiguro twanyu hazogira ico tuvyaye ayo mananiza ari hagati y'abamwe n'abandi akahava vuba
igicizere turagifite icizere cy'ambere icuko naba nyagihugu bamwe kano karere badutera kama tugira yuko byukuri nabo nyene bifuza amahoro kandi bifuza abo bafasha nabo bavugira icyizere cya kabiri nacyo kikava no kuri abantu bose bari mu mashyirahamwe atandukanye nabo nyene bafasha kandi bakora ngo amahoro n'umwivuikano bigaruke muri kano karere tubagira tutyo ntituzobura abatwumviriza nabo tuja hamwe kandi kabona ko ariho n'utwigoro tugigwa no muri ibi bihugu no wabirongoye naho tudasha dushika ku bigorwa biboneka murabona kigoro kagigwa n'igihugu cya Angola igihugu cya Kenya ikanabandi bose abafise utwo twigoro twose bagiye hamwe bagashyira ingufu hamwe bakabona ko amahoro akenewe tuheza tukagira icyo dushitseko
uno munsi hari abategetsi b'u Burundi baba bakiriye harako mwotubwira muri duke mwoshobora kuba mwayaze canke biracari banga
uyu munsi wabonanye n'icegera cyane cy'umukuru w'igihugu twari tugiye ku inama yabereye ngahe Bujumbura kumuramutsa no kumubwira nyene ibi bikorwa turimo ingene ishyirahamwe inama z'abepiskopi muri aka karere zashinze uwo mugambi wo kuremesha amahoro kandi zishaka gukorana n'abarongoye bino bihugu gutanga intererano yazo ngo amahoro aboneke muri aka karere
Musenyeri Bonaventure na Himana mutwari na mankuru ya Episcopi Katolika mu gihugu cy'u Burundi mu kamurongoye na Diocese nkuru ya Gitega turashimire cyane kuri kano kanya mu hayijo rya Amerika
ndabakengurukiye namwe rero
ikiganiro cy'abakenyezi aho abagore bavuga ubuzima bwabo n'imibereho yabo n'ingene bafasha imiryango yabo n'uko biteza imbere ubwabo ikiganiro cy'abakenyezi ni ku ijwi rya Amerika
ganiro cy'abari n'abategarugori abana b'abakobwa batwara inda batarageza ku myaka y'ubukure bari mu nkambi ya Mahama mu Rwanda bakomeje kwiyongera ingaruka zabyo ni nyinshi kuri bo no ku babyeyi babo Thierry Ndayishimiye
ikambi ya Mahama iharugwamo abana b'abakobwa n'abahungu batarashikana imyaka 18 barenga 332 nk'uko ubushikiranganje bujejwe impunzi minema bubitangaza muri boho benshi mu bakobwa barakoregwa ihohoterwa rishingiye ku gitsina bigatuma batwara inda z'indaro nk'uko babyiganiye ijwi rya Amerika uyu n'umubyeyi twayaze afise umwana w'umukobwa yatewe inda afise imyaka 14 umwana uwo mukobwa yabyaye afise amezi 3 gusa uyu mubyeyi atubwira uko uyo mukobwa wiwe yakorewe ihohoterwa
abana babo bazanye bino bamukuye gusambura Ijwi rya Amerika ryavuganye kandi n'abana b'abakobwa bakorewe iryo hohoterwa bagahava batwara inda. Umwe yarafise imyaka 14, uyundi 15, na mugenzi wabo yarafise imyaka 17. Babiri muri abo ntibashimye kuvugira kuri mikro zacu, ariko ibyo batwiganiye bihurira ku kuba barahendeshejwe amaronko babizeza ubuzima bwiza. Bagira bati: kubera imiryango yacu bikenye, murabizi namwe uko ubuzima bwo mu ikambi buba bumeze, batubeshesha utuntu duto sinatunini. Abakuze kuri twebwe canke abagabo barakubwira bati ngwino nkugurira igitumbura canke sambusa, amata n'utundi bene utwo, bikarangira nyene uko iminsi igenda abadutwaje inda. Ibyo byose byategwa n'uko twebwe twaba tutazi ico bobo bashaka, kumbe baba bashaka kudushurashuza. Mugenzi wabo yemeye kutuvugisha, ariko tutashimye kuvuga amazina yiwe. Yatwaye inda afite imyaka 15. Anavuga ko nyuma yaho bamaze kubatwaza inda, ibyabo babashurashuza baba babemereye birimo kuzobafasha, biba biheze ugasanga ubuzima bubi kuri bo buratanguye. Agira inama abandi bana bagenzi we. Ibyo kandi bishika no ku babyeyi babo bana baba babyariye iwabo, kuko baca bagira ingorane zo kurera abana benshi kandi atabushobozi bafise. Uyu mubyeyi afise umwana yakorewe ayo mabi. Twavuganye kandi n'abandi babyeyi bo mu kibano ngaho mu ikambi, batubwira ko ubuzima bw'abana b'abakobwa bayibamwe butorohewe kuko bakoregwa amabi menshi. Uyu mukenyezi avuga ko hakwiye gukomeza inyigisho zishimikiye ku mabi ashingiye ku gitsina, baba babyeyi bakamenya inshingano zabo ku bana, ndetse n'abana bakigishwa cyane batarahura n'iryo sanganya. Kujanye nuko abo bana b'abakobwa baba bahohotewe bafashwa mu makambi atandukanye nuko bigishwa, twavuganye n'ishamwe Plan International Rwanda gita abana baba mu makambi y'impunzi hirya no hino mu gihugu. Batubwira ko bagerageza gufasha uwahohotewe mu kumugarurira icyizere, ndetse bakanakinga ayo mabi mu gutanga inyigisho. Alice Bumanzi ashinzwe programme y'ubuzima bw'imyororokere ku bana b'imiyabaga muri iryo shyirahamwe kuri mikro y'Ijwi ry'Amerika. Abaserukire ubushikiranganji bwitaye impunzi mu ikambi ya Mahama, abo basaba ababyeyi gukurikirana abana babo hakiri kare kuko umwana w'impunzi ategerezwa kubaho nk'undi wese. Vuga neza Andre aserukira Minema muri iyo kambi.
Bongera kwibutsa ababyeyi ko umwana yitabwaho kugera ku mbere, ntabwo bikwiye yuko ari ababyeyi bamwe birengagije inshingano.
Ibitigiri by'abana b'abakobwa bakorerwa amabi bibandanya byongerekana, nk'uko bivugwa n'ishyirahamwe Plan International Rwanda rikurikiranira hafi ubuzima bw'abana mu makambi no hanze yayo. Ariko nta bitigiri nyezina hababashije kuduha by'abamaze gukorerwa ayo mabi. Ikambi ya Mahama icumbikiye impunzi ziva mu bihugu indwi bitandukanye, ivyo navyo ni Burundi, Congo, Eritrea, Afghanistan, Yemen, Sudani na Ethiopia. Serive Ndayishimiye, Ijwi rya Amerika, mu ikambi ya Mahama mu karere ka Kirehe mu burasirazuba bw'u Rwanda.
inama ngarukamwaka y'umuryango wabibumbye kubyihindagurika ry'ibihe yaberaga ibaku mu murwa mukuru wa Azerbaijan irarangiza imirimo yayo kuri uyu wa gatanu bimwe mu byo ONU isaba ibihugu bitandukanye harimo amasezerano mashya yatuma haboneka amafaranga arenga miliyari igihumbi y'amadolari agenewe gufasha ibihugu biri mu nzira y'amajyambere guhangana n'ihindagurika ry'ibihe imbere y'umwaka 2030 inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Darren Taylor uri i Johannesburg umuregezwaho na Fidele Nyongabo
ari mu ikoraniro mpuzamakungu ku ihindagurika ry'ibihe ku murwa mukuru wa Azerbaijan Baku babwiye ijwi rya Amerika ku imwe mu ntambamyi zituma atantambwe zishyikwa ko ari ikibazo cyo kumenya niba Ubushinwa bwotegereza gufasha kuriha igice kinini cy'amafaranga agenewe guhangana n'ingaruka ziterwa n'ihindagurika ry'ibihe mu bihugu biri mu manuka bw'isi Ubushinwa bwo buvuga ko budategerezwa kuriha ayo mafaranga kubera iterambere ry'igisata cy'amahinguriro yacu ryaje ritevye cyane kugira ribe ryaragize ingaruka zikomeye cyane mu kirere aho Ubushinwa buhagaze nuko ibihugu biteye imbere cyane cyane ibyo muri Amerika yo mu buraruko n'uburaya byotegereza gutanga igice kinini cy'amafaranga agenewe guhangana n'ingaruka z'ihindagurika ry'ibihe kubera byamwitse mu kirere imyuka igeramira ibidukikije mu kiringo cy'imyaka amajana n'amajana yamara ivyo bihugu byishuye mu kuvuga ko Ubushinwa aricyo gihugu carungitse urugero ruri hejuru cyane rw'imyuka igeramira ibidukikije mu kiringo cy'imyaka itari mike irangiye bivuga ko Ubushinwa burungika ibice 30% by'imyuka igeramira ibidukikije irungikwa mu kirere muri rusange ku isi mu ijambo yashikirije ku munsi wa mbere w'indwi mu ikoraniro mpuzamakungu ku ihindagurika ry'ibihe iri kibera mu gihugu cya Azerbaijan umutegetsi mukuru w'ishyirahamwe ONU ku bujyanye n'ihindagurika ry'ibihe Simon Steel nta gihugu na kimwe yadomye ko urutoki ahubwo yashikirije abategetsi b'abanyapolitiki ubutumwa muri rusange kuko bategerezwa gukora uko bashobora bagapfundika mu minsi mike iri imbere amasezerano yerekeye amafaranga yofasha guhangana n'ingaruka z'ihindagurika ry'ibihe Simon Steel yagize ati
If we want to succeed here we cannot afford to keep getting
Niba dushaka kugira icyo tugeraho muri duhuriro ntidushobora kuguma mu biganiro bitarangira ntidushobora kwirengagiza ikibazo nyamukuru kubera kuniganira inyungu z'ibihugu ku giti cyabyo bwite tubigenjeje gutyo ntaho byatugeza ahubwo bishobora gutuma umuhati wo guhangana n'ihindagurika ry'ibihe ku isi usubira inyuma mu gihe tugomba kugira intambwe dutera zigaragara
efforts go backwards at a time when we simply must move forward.
Dean Bebby wo mu kigo Power Shift Africa gishimikira ko amafaranga ajejwe guhangana n'ingaruka z'ihindagurika ry'ibihe yoboneka yavuze ko ibihugu bitunze kurusha ibindi gushika ubu bidashaka kwemera uruhara rwavyo kubijanye n'ubushuhe butera bwiyongera ku isi yabwiye ijwi rya Amerika ko amatora aherutse kuba muri Amerika yahaye intsinzi Donald Trump agiye kurongora amabanga ya perezida wa Amerika kuva mu mwaka w'2025 biriko biba icitwazo cyo kudafata ingingo ku bihugu bimwe bimwe biteye imbere Trump yavuze ko ikibazo cy'indagurika ry'ibihe ari ibintu bitabaho akaba yaragabishije gukura Amerika mu masezerano agenewe kugabanya imyuka igeramira ibidukikije yaremeye kandi igihe ariko ariyamamaza ko azokuraho imwe mu migambi igenewe gushimikira ku masoko ntanga nguvu atonona ibidukikije Dean Bebby yagize ati
That has created a sort of attention point
twabonye ibihugu bitari bike byihisha inyuma ya Amerika kubera Amerika ni kimwe mu bihugu biteye imbere cyane mu by'ubutunzi kurusha ibindi ku isi kandi igiye kuyoborwa n'umuperezida utemera ko ikibazo cy'ihindagurika ry'ibihe kibaho byagize ingaruka ku kundi ibindi bihugu bitari bike byifata turi kubona ibihugu bitari bike bisubira ku byo byari byaremeye byo gutanga amafaranga azafasha guhangana n'ingaruka z'ihindagurika ry'ibihe ku isi cyane cyane ku mugabane wa Afurika ibyo ni ukubera Amerika bifitemo uruhare rukomeye
tracking a lot on that because obviously the United States is holding the playing cards.
Bebby yavuze ko bitazokorohera Afrika n'izindi ntara zigeramiwe n'ingaruka z'indagurika ry'ibihe guhangana n'icyo kibazo niyo Amerika igihugu gitunze kurusha ibindi ku isi n'Ubushinwa igihugu kiza mu kibanza cya kabiri mu kurungika mu kirere urugero ruri hejuru cyane rw'imyuka igeramira ibidukikije kurusha ibindi bihugu byo ku isi bitatanga intererano yabyo ku bijyanye n'amafaranga ajejwe guhangana n'ingaruka z'ihindagurika ry'ibihe ku isi umutegetsi mukuru w'ishyirahamwe ONU ku bijyanye n'ihindagurika ry'ibihe Simon Steel yaribukije ibihugu bitunze kurusha ibindi ku isi ko gufasha ibihugu bikenye kurusha ibindi ku isi biriko bigeramirwa cyane kurusha ibindi n'imyuzure hamwe n'ingaruka z'uruzuba biri mu nyungu z'ibyo bihugu bifasha.
Urakoze Fidene Niyongabo, ni hano dusoreje aya makuru y'iwanyu mu ntara. Mwakoze kudutega matwi aho muri hose ku migabane yose y'isi. Dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani uyu munsi uhabwa n'uwo yahaye abagira Imana. Umunsi mwiza, mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.